nzamba
nzambira samirana
Diane Nkurunziza nije turi kumwe murano makuru yo kwigenekereza rya 2024 nyakanga mu mwaka 2021 miriwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe sanga ikaze muri kano kanya amakuru mu kirundi yo kuri uno munsi ashimikiye kumwe ngo nkuru azikurikira imvugo zibiri nizo ziranga umukuru w'igihugu mu bijanye nuko abona urwego rw'ubutungane bw'Uburundi Baritito ndayishimiye yarayabwiye inama nkuru ya ONU kubutungane bw'Uburundi bukora neza mu gihe atakwezi guheze yagirije abacamanza b'Uburundi gutukisha igihugu mu kugibiturire no kugihesha isura mbi mu makungu murabikurikira abantu babiri niwo baraye bishwe mu gitero cya grenade yarayitewe ku rugo rw'umusirikare w'intwazangabo ruri muri zone ya Kamenge mu gisagara cya Bujumbura icyo gitero kije kiyongera kucabaye muri komine ya Mugongomanga aho umuntu umwe yahasize ubuzima amaritiro arenga ibihumbi n'ijana y'igitoro kibuganijwe mu mavido niyo yaraye afatiwe ku sitasiyo y'umushingamateka Gabriele Ntisezerana iri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu ishyirahamwe Orikome rigwanya ibiturire bavuga ko uyo umushingamateka yokurikiranwa kuri icyo gitoro cya Magendu mu gihe iryo shyirahamwe ribishyira ku gatwe k'abakozi baryo ido nido ni mukanya subiye kubaha ikaze mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
abantu batatu nibo baraye bishwe ubundi arakomereka cyane mu bitero byabaye mu ijoro ryakeye mu bibanza bibiri bitandukanye igitero cya mbere cyabereye ku mutumba Butaganzwa muri komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura ikindi gitero cyakozwe ku rugo rw'umusirikare w'intwazangabo Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye muri quartier Mirango ya zone Kamenge mu gisagara cya Bujumbura kuva ku munsi w'Imana uheze nta joro ricijana hatavuzwe ahantu habaye igitero abanyagihugu basaba ko umutekano wocungerwa kurusha ni inkuru twateguriwe na Haure Nkengurutse
hari nk'igihe cy'isaha imwirenga aho abanyagihugu bo ku mutumba Butagazwa bumva inkoho zasirana amakuru ava mu banyagihugu baho avuga ko bateye ku kabutike kwitwa Eric yahoze mu gisirikare cya XFAB bavuga ko kandi abateye bari bambaye imyambaro ya gisirikare bifutse mu maso ngo bashitse barasubwo nyene haca hapfa umuntu umwe uwundi arakomereka abasigaye batungwa nayo bameze uwo yakomeretse yaciye ajanwa kuvurirwa ku bitaro uwo yakomeretse yaciye ajanwa kuvurirwa ku bitaro by'Igwibaga
uyu mwana yaracuye acuye inka aracyahambwa ku kabutike ijana na mwene wabo baca babona uwo muntu yinjiye afise impuzu z'igisoda n'agatambaro gatukura bari abana indwi n'umupfasoni aje kugura ifu aca arunama urusase rero ruba rwamushitse mu rubapfu uca ruserukira mu mutima yaciye acikana uko nyine wumva rero undi nawe yari Igwibaga nasohokera nawe nyine aramurashe ku matako insase zine no mu masiko se kurupfu rubabaje
wapfuye ni umwana w'umunyeshuri yahora yiga ku ishuri nshingiro rya Mugongo wakomeretse nawe yaheruka kurekugwa ava mu ibohero rya Mpimba aho yari amaze igihe afungiwe abashitse ku icumu bavuga ko abo bantu bari bafite inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov n'iyindi yo mu bwoko bwa pistole muri iryo joro nyene mu gisagara cya Bujumbura muri quartier Mirango ya zone Kamenge haratewe igrenade ku muhana w'intwazangabo yitwa Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye arongoye ikambi y'amajana 212 y'abakomando ikorera mu Rukoko muri uwo mwanya umukenyezi wiwe n'umukozi bari bakomeretse cyane baciye banyarukanwa kwa muganga ariko bageze ku bitaro baciye bacikana nkuko amakuru avaho mu Mirango abyemeza abamenyesha makuru bari bagiye gukurikirana amakuru y'ico gitero mu Kamenge umwe akorera abonesha FM yari yafashwe arahava arekugwa mu nyuma y'umutaga abandi nabo bo kuri radio y'imico kama babujijwe gushika ku muhana wa Aaron Ndayishimiye kugira bamenye uko ico gitero cabaye kuva ku Imana uheze hamaze imisi hari umutekano muke hirya no hino mu gihugu. Abanyagihugu baratekewe n'ubwoba, basaba ko umutekano wocungegwa kurusha.
Abasirikare batandatu ba AMISOM bari kugarukana amahoro muri Somalia bakomeretse imodoka imwe yo mu bwoko bwa blende irononekara. Ivyo vyabaye mu mutego watezwe n'aba Al-Shabaab ku modoka zishiriye ivyankenerwa mu kirindiro cya Burne bavuye Yowar. Imodoka yaguye mu mutego ikaba yaciye ku bisasu bita mine antichar mu Gifaransa. Abasirikare bakomeretse bakaba baciye bajanwa kuvurirwa i Mogadishu. Umwana w'imyaka 9 yari tavye Imana ahitanwa n'umucanwa ku muhinga mukuru uyu wa kane. Ivyo vyabereye ku mutumba cahi komine Kiremba n'intara ya Kayanza. Ni inkuru zitangwa n'ababonye iryo sanganya riba. Uwo mwana ngo yariko arakina n'abandi ahava yurira hejuru kuri iyo furu y'amatafari yaheruka gufungwa mu gihe bari bahejeje kuyiturira ageze hejuru. Amatafari yaciye atirigana umwana abarakorokeramwo abajeje intwaro bagasaba abantu bakorera mu bibanza bene ivyo kwama bitwararika gukingira abana baba mu micungararo yaho.
Inzamba
ubutungane bw'Uburundi ngo bukora neza mu bwigenge. Leta ikaba iherute gufata ingingo yo kubwegereza abanyagihugu. Uko niko vyaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu mu nama ya ONU Evariste Ndayishimiye, akaba bishikirije inyuma y'ukwezi kutarenga amenyesheje ko amakosa akorwa n'abacamanza mu mirimo bajejwe ari mu biteza umutekano muke mu Burundi kugira ibiturire no kudindiza imanza. Ido Nido na Beni Akserakana.
Mesdames, Messieurs, tout protocole observé.
Hari mu ijambo yari yashikirije mu nama nkuru ya ONU kuri uyu wa kane i New York muri Amerika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko leta yiwe yise mvyeyi inkozi yashize imbere intwaro ibereye mu kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye kandi ubutungane bwahawe ubwigenge hashigwaho n'inama nkuru y'ubucamanza yigenga. Umukuru w'igihugu avuga kandi ko ukudahana byashizwe imbere kugira bakumire imishamirano mu banyagihugu mu kwegereza ubutungane abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye.
Ku bijyanye n'ukudahana no gukumira imishamirano mu banyagihugu, Burundi bwarashize imbere ubutungane bwigenga bwegereye abanyagihugu ku buryo ababwitura boroherwa kandi bagatunganirizwa. Hari ingingo zafashwe kugira ubutungane bugire ubwigenge. Ani nko mu guhinyanyura urwego rw'inama nkuru y'abacamanza.
Iyo mvugo y'umukuru w'igihugu mu nama nkuru ya ONU akaba ari igihushane c'ivyo yaheruka kuvuga igihe yakoranye abacamanza n'abandi bakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganji bw'ubutungane hari kuwa 23 Myandagaro ukwezi guheze. Evariste Ndayishimiye yagirije abacamanza ko aribo banigiye mu menshi ubutungane mu kugira ibiturire no kuba aribo batuma igihugu kidatera imbere. Ico gihe umukuru w'igihugu yari bakoranije ngo baririre arabe ko basi bogira impuhwe bikubita gashi. Evariste Ndayishimiye.
Numva kabisa yuko nofuma njanko mu isoko nkarira bose bambona mpeze kuri agata abacamanza batari mu kare mu gihugu bigenda gute amarira yabo yarashikiriye se ndavuga imbere yuko ndira reka maze gende ngirira imbere yabo ninasangare bari burashigongwe nzoca mpeba ana kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo hashigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo munyita se barundi.
Iyo mvugo y'igihushane y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ikaba kandi ivuguruzwa n'ishyirahamwe gishinze gukurikiranira hafi ibijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB. Ku murongo wa Twitter iryo shyirahamwe rikaba ryamenyesheje ko ubutungane bw'u Burundi kugeza ubu butigenga inyuma y'umwaka Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi. Tubibutse ko Uburundi bwaheruka guserukirwa n'umukuru w'igihugu mu nama nkuru ya ONU mu mwaka w'2011. hari haheze imyaka 10. Evariste Ndayishimiye akaba yitabye inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU igira ya 76 i New York.
Izo mvugo zigihushane mu bijanye n'ubutungane ngo ziteze isoni uburongo igihugu mu maso y'amakungu bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Focode Maître Janvier Bigirimana ahanura umukuru w'igihugu kwihutira kunagura ibijanye n'ubutungane kugira ngo n'agateka kazi na muntu kubahirizwe kurikira
uwo mukuru w'igihugu wenyine ariko arivuguruza kandi twibaza yuko n'abamwumva baheza bakamutwenga biragoye kumva mu gihugu ubutungane bumeze nabi bukoreshwa n'ibituresha nk'ibukoreshwa n'izindi nguvu zivuye hanze burenganye abanyagihugu shika naho ayo marira ashikira umukuru w'igihugu aheza akaja kuvuga imbere y'amakungu ngo iby'agateka kazi na muntu bimeze neza twagomba twibuze saba twumviriza ko ta hantu na hamwe hashobora kubahezwa agateka kazi na muntu mu gihe ubutungane budakora neza mu gihe ubutungane bwazingamiswe n'ubutegetsi buhari bisigura yuko igihe cyose ubutungane buzaba bukora nabi mu gihe cyose umukuru w'igihugu azoba yashoboye kwibonera yuko ubutungane butari kubakora neza turetse yuko bimwe bimwe nibaza yuko abivuga bizi yuko umugambo Saint David usanzwe ukoresha ubutungane twibaza yuko adakwiye kubahuja kuvuga ngo iby'agateka kazi na muntu byifashe neza mu gihe wenyine aheruka kuvuga neza ku butungane bwo mu Burundi bukora nabi bwazingamiswe n'ibintu bitandukanye iyo mvugo y'ugomba gusigiriza ibintu bimeze nabi ni imvugo inateye isoni kumva ico kibazo yari kwihoza ukivuga nimba atagomba kuja gusubira kurira ni imvugo zitabereye umukuru w'igihugu ahubwo ikibereye nuko ataja kugwanya mwe nizo nzego ziza gufasha mu gateka kazi na muntu ahubwo uyo zinguva akazishigikira akakorana nazo maze akaraba ivyo ahindura mu bijanye n'ivy'agateka kazi na muntu niho yobabaye umukuru w'igihugu ashoboye gutunganiriza abarundi
Uburundi bwarateye intambwe iboneka mu vy'agateka ka muntu zaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nama igira iyo 76 y'inama nkuru ya ONU i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranerekanye ko adashigikiye umugwi wa ONU jejwe amatohoza ku Burundi agasigura ko Burundi budakeneye bene iyo migwi abaharanira agateka ka muntu nabo bati nta kuri na guke umukuru w'igihugu yashikirije ni nkuru ya Blaise Anijimbere
mu ijambo giwe Evariste Ndayishimiye yerekanye ko Burundi ari igihugu agateka kazi na muntu kubahirijwe yagiriye ko asaba ONU n'ayandi makungu kutabandanya bahakana ivyo Burundi bumaze kushikako kandi biboneka
tuboneyeho gusaba mu bo dusanzwe ducuditse cyane cyane mu nama ya ONU ijejwe iby'agateka ka muntu kuraba neza utwigoro Burundi bugira byifatanije n'ibindi bihugu kandi bakadushima uko bikwiriye ibyo gushaka gufata Burundi nk'uko ibindi bihugu bidafatwa babuhatira ku migwi idasanzwe y'agateka ka muntu ntacu bimaze Burundi burafise inzego zijejwe kwitaho no guteza imbere agateka kazi na muntu
nayo umushingwa manza Janvier Bigirimana aharanira agateka kazi na muntu yerekana ko umukuru w'igihugu ibyo yavuze atari byo
aha twavuga yuko yihenda cyane kuva Evariste Ndayishimiye yashyize ku butegetsi iby'agateka kazi na muntu mu Burundi byagumye byunyuka ku buryo uno munsi twibaza yuko twasubiye inyuma turavya aho twari tugeze imbere yuko ashikira ubutegetsi ku bijanye no kunyuruza abantu nk'akarorero amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe Focode arerekana yuko mu kiringo cy'umwaka umwe hari abarenga 30 twamaze gutohoza kutwerekana yuko banyurujwe n'inzego za leta kandi kuri abo bose nta butungane mwigeze buboneka
tubibutse ko umugwi wawe ni ujejwe agateka kazi na muntu wasubiye kwerekana ko utewe umutima uhagaze niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu ribandanya mu Burundi wabishikirije kuri uyu wa kane mu nama ya ONU ijeje agateka kazi na muntu ikoraniye Geneve mu Busuwisi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org
amaritiro 1336 y'igitoro cya essence niyo yafatiwe kuri station Burundi Pipeline Products uyu mushinga mateka Gabriel Ntisezerana kumasanganzira mu ntara ya Gitega. Icyo gitoro cyari kibuganijwe mu mabido kugira ngo kigurishwe ku giciro cy'umurengera nk'uko byashikirijwe n'umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Gitega ajejwe iby'iterambere ku bwa Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Urukome. Ngo ntibitangaje kuba hafashwe igitoro cya magendo ku mushingamateka Gabriel Ntisezerana, kuko amaze kuvugwa mu madosiye atari make arimo ibiturire Gabriel Rufyiri.
Murabizi neza ko tumaze gukora amadosiye menshi cyane amuraba ku bijyanye nibi by'ibitoro nyene, amafaranga ava muri BRB n'ibindi byinshi cyane tumaze gukora arimwo. Rero twebwe mu ishyamwe Urukome nta kintu na kimwe na gito kidutangaza, ahubwo batubwiye ibihushanye n'icyo n'icyo dutangaza. Rero nahatuca tuvuga yuko umukuru w'igihugu ahari uno munsi afise akazi gakomeye cyane, kuko abanza gukubura iruhande, kuko umuntu aravye n'ukuri ibintu by'ube gito buba kaba bukozwe n'abantu bagomba kubera akarorera abandi. Twiyumvira yuko umukuru w'igihugu ingendo yatanguye twese tukwiye kwishigikira, kugira ngo abantu bakora mabi atuma abanyagihugu bagira ibibazo by'ukuri bihagarare. Aricyo gituma rero dusaba yuko abantu nk'abo bigaragaye ko bafisemo uruhara bakwiye guhanwa bihanukiriye kugira ngo bihagarare. Abantu nk'abo rero kenshi nk'uko twese turabivuga ubasanga mu bizo by'ibitoro, ubasanga mu isukari, ubasanga mu miti, ubasanga mu masoko ya leta atandukanye, ubasanga mu bintu byinshi.
Gabriel Rufyiri ariyamiriza itangazo ryasohowe rivuga ko ibyabaye kuri iyo sitasiyo y'igitoro biri kugatwe k'abakozi bakora. Dusubire tumwumvirize
itangazo avuga yuko iby'ibitoro ari abakozi babikoze. Nagira ndababwire ko ibi bintu atamuntu umwe yobyemera, naho bari umwana w'imyaka itatu yobona ko atari byo, kuko twese turazi neza yuko ibitoro amastasiyo afise abayakontorora ku munsi ku munsi. Kuvuga rero yuko ibitoro bya Kenya bikaza bigapakurwa bigabwenda hanyuma agacapa ngo nabakozi, byari kumvikana iyaba atamuntu aramufata mu busuma nk'ubu. Mugabo nkishira hamwe Urukome rimaze gukora amadosiye n'amadosiye kuri we, turazi neza ko ataha ibintu nk'ibi byoshobora kuba ntababizi ntavise mu ruhara. Ibyo rero mwishira mu Urukome ntavyo twemera na gatoyi, ahubwo niba mubaze ibyo bintu ingene bigenda, kuko twese twarabonye amamodoka yarapakiye ibitoro ingene angana, bijya ntibishoboka ntibishoboka na gatoya yuko biba ngo ntabimenye ntibishoboka.
Mwamenya ko kuri uno wa kane ishyirahamwe Burundi ya Pipeline Product ribitishije mu itangazo ryatewe ku mukono n'umushingamateka Gabriel Ntisezerana, rimenyesha ko ivyo kunyegeza igitoro mu mabido vyakozwe n'abakozi bakorera kuri iyo stasiyo, kandi ko batabitumwe namba n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe. Imijyango itari mike iba ku mutumba wa Kibogoye mu gice cy'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga iri dogera abajeje intwaro kubera urwamo rw'abantu rwaraje ko mu ijoro ryakeye kuri uwo mutumba. Guhera isaha 8 z'ijoro hariko ubakwa igisenge cy'inyubakwa y'igorofa, ibyatumye ababanyi barara amaso kubera urwamo rw'ibikoresho nk'uko amakuru dukuraho mu Kibogoye abitumenyesha. Abo bakozi bakaba baguma bahondagura ivyuma bavuza amafirimbi bongera baririmba Ido Nido na Jacob Sibomana.
Iyo miryango ivuga ko baba bana canke abakuze atanumwe yasubiye gutora gatiro guhera isaha 8 y'ijoro. Abakozi bashika nka 50 ngo ni bariko barakora igisenge c'inzu y'igorofa, ndirimba amafirimbi hamwe n'ibintu bahonda. Bamwe mbere muri iyo miryango bakaba batekewe n'urwa bibaze ko ari umutekano wari wahungabanye, imitima ikaba yagiye gusubira mu nda bumaze guca hamenyekanye by'ukuri ko ari abakozi bariko bakora kuri iyo nyubako y'uwitwa Alexis Kabona, nawe asanzwe abaho nyene mu Kibogoye.
Umwe muri iyo miryango aravyigana
atangura kuvuga urwamo rw'abakozi bariko barakora ico gisenge, batera indirimbo, bakoma amashyi, bavuza amafirimbi, bahonda ibintu vy'amabido bivuza urwamo. Abantu rero vyateye ingorane ntango itari mike baba bakuze canke abana, kandi hoho nibajije ko chovani ni gitera nte kano wa honga bani kona warazi kete ni sabi mnyere we mikarke yuko sabano baza kuba ka kuhera ari masai nicho munga leo kile se kwa bani wa hivyo wa awache usinzira bani wajie kuswira kushiru mtima munga kute kana wama zekucha wama zeki kumenya izari zoko
awanyagi hugu waka sawa kunye niyo nyu wako atosuvira kuwa kabuguro vya kuko kufuzuga wa mngijura liko saritika niyo mngita umana vya hali hanwa hisu nga matege
cho abantu dusaba tuwa mwyo karijinuko nene yo nyu wako atosuvira kuza ukoresha abantu mngijuro yori nila kugacha ilikogwa vikatangura kake hawa na kumura hawa moko no kuhindi mirimo vigenda hali matuka sawa nawa jejwe mwaro wa jejwe mteka na kuwa hivisa na tegeko kuko izara hivivaye bilanwa na mateko
uruganda kwa wazio nzamba kwa runde mustanheri wa kumiwine kiwogoi amede misago kugira duhu mucho kuicho kiwazo turamukena
urakoze Jacobe Sibomana nino ngaha duciye dusozera no makuru mwakoze mwebwe mwese mwari muduteza biri bagenzi bacu bayatorokanije nabo turabakengurukiye cyane Diane Nkurunziza ndabifurije umugoroba mwiza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.